VOA. Ini Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika ye kwashikiriza ibiganiro bya radio mu kirundi mu Kinyarwanda. Miliyoni neza nshuti mwese turi kumwe kuri munsi wa mbere itariki 22 y'ukwezi kwa kabiri mwaka 2016 muri kumwe na Frederic Nkundikije
na Eugenia Makankuse. Mwiriwe neza mucuti muduteza amatwi uyu ni umwanya w'amakuru havugwa ku Burundi. Umunyamabanga mukuru wa Niban Kimono kuri uyu wa mbere yitezwe mu gihugu cy'u Burundi mu rugendo azamaramo iminsi ibiri. Umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Eroge Wirika neza hatubwire iby'urwo ruzinduko.
Mu rugendo rwiwe umunyamabanga mukuru wa ONU Ban Ki-moon bitekanijwe kwabonana n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Pierre Nkurunziza umushikiranganji w'imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu arenyamitwe abanyepolitike batandukanye n'abaserukira amashyirahamwe y'uhugarukira kubari mu ngorane. Inyuma y'uru rugendo mu gatondo kuri wa kabiri Ban Ki-moon azoha ikiganiro amenyesha makuru ari kumwe n'umukuru w'igihugu mu biro vya president Nkurunziza nyene. Kuva hadutse ndyane inyuma y'ingingo ya president Nkurunziza yo kwitoza ku nshuro ya gatatu abatavuga rumwe n'ubutegetsi bavuga ko ari kiringo yihagiye gihonyanga amasezerano y'arusha nibwizwa nshingiro. Iyi ni inshuro ya mbere umunyamabanga mukuru wa ONU agendera u Burundi. Abagize akanama ka ONU kajejwe amahoro n'umutekano ku isi bo bamaze kugendera ico gihugu inshuro zibiri zose mu kiringo kidashika umwaka. Muri yindwi kandi hitezwe mu Burundi intumwa zigizwe n'abakuru b'ibihugu byo muryango wa Afrika mu rukurikira rw'ingingo zafashwe n'uwo muryango mu ntumbero yo gutorera umuti ibibazo biri mu Burundi. Eroge Wirika neza, Bujumbura, Ijwi rya Amerika.
Turamushimiye mugenzi wacu Eroge Wirika neza kuri iyi nkuru y'uruzinduko rw'umunyamabanga mukuru wa ONU Ban Ki-moon byitezwe ko agera mu Burundi mu masaha 10 n'igice. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi b'Uburundi baravuga ko biteze ko Bwana Ban azasaba leta y'Uburundi ikemera ibiganiro n'urunani rutavuga rumwe n'ubutegetsi Senared kandi n'umuhuza mu biganiro by'Abarundi Perezida wa Uganda Yoweri Museveni agahabwa abandi bamwunganira kugira ngo ibiganiro bizamare byibura amezi abiri yonyine. Iyi nkuru rero umunyamakuru wacu Eroge Wirika neza harayidukurikiranira hanyuma haze kutugezaho andi makuru mu kanya. Tunyarukiye noneho mu Rwanda, leta y'u Rwanda n'ishami rya ONU ryita ku mpunzi HCR bari mu nkambi y'impunzi z'Abarundi imahama aho baganira n'abazihagarariye. Kuri telefone turi kumwe n'umunyamakuru wacu Asumta Kaboyi. Asumta, uranyumva?
Ndakumva neza Eugene.
Wiriwe neza?
Wiriwe neza.
Dusobanure rero icyazinduye abo bayobozi bakajya muri iyo nkambi y'amahama.
Aba bayobozi nk'uko minisitiri wo gucyura impunzi amaze kubivuga ndetse n'umuyobozi wa HCR mu Rwanda bazinduwe no kubwira impunzi z'Abarundi ziri hano imahama ko leta y'u Rwanda nubwo yafashe kiriya cyemezo cyo gusaba ibihugu kuba byafata izo mpunzi bakazisindika impunzi za hano z'Abarundi ariko bitavuze ko leta y'u Rwanda itazirukana impunzi n'imwe ndetse bitavuze ko leta y'u Rwanda ifunze imipaka yuko nta mpunzi z'Abarundi zizongera kwakirwa. Gusa aba basobanura bati bavuze ko ikindi gihugu cyashaka kubasira kizabafata kugira ngo cyane cyane yirinde ibirego leta y'u Burundi ihora ishyira kuri leta y'u Rwanda.
Muri make rero icyo bashaka ni ukumenya uko izo mpunzi zibayeho bakamenya n'icyo zifuza n'uko bazifasha.
Muri make ahubwo impunzi nazo zari zikiri mu gihirahiro zibaza ngo se zo mu gitondo turahinduka tugenda ndetse ntabwo tuzongera gufatwa. Babonaga n'impunzi mu bibazo zabazaga batazi umurongo noneho barimo ariko babwiwe bati nta kintu kimwe kizagabanuka kuko twabafashaga mu gihe igihe cyose izi gahunda izatungana cyane cyane ko minisitiri w'ubucuruzi impunzi wo mu Rwanda yababwiye ati ntabwo iyi gahunda ivuga uyu munsi ngo buke yarangije gukorwa. Batubwira ni ukuyishyira mu bikorwa leta y'u Rwanda yaganiriye n'ibihugu binyuranye ariko nta gihugu na kimwe kugeza uyu munsi cyari cyasubiza ko kiteguye kwakira impunzi z'Abarundi.
Asumuta, ndagushimiye ubwo iyi nkuru uze kuyidukurikiranira neza hanyuma wawe tugezeho ku buryo burambuye mu kanya makuru yacu. Urakoze cyane. Twababwira kandi ko abantu babiri bishwe mu ijoro ry'ejo ku cyumweru muri komine Gisozi mu ntara ya Mwaro mu Burundi. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Fidelite Ishatse araza kuduha inkuru irambuye mu kanya.
unaho nkuko mu bimenyereye ni cyagiye cyo kubashikiriza kiganiro giha ijambo abanywanyi radio ijwi ry'America muri sanga mu Burundi muri indwi haritezwe abatetsi bakomeye barimo umunyamaga mukuru w'ishyiramwe mpuzamakungu Ban Ki-moon hamwe n'intumwazo mu rwego rwo hejuru z'ishyiramwe rya Afrika zirimo Mohamed Ould Abdelaziz umukuru w'igihugu cya Mauritania, Jacob Zuma umukuru w'igihugu cya Afrika y'Epfo, Macky Sall umukuru w'igihugu cya Senegal, Ali Bongo umukuru w'igihugu cya Gabon hamwe na Hailae Mariam Desalegn w'igihugu cya Ethiopia. Izo ntumwazo mu rwego rwo hejuru zizoba zijanywe n'umugambi wo kuganira n'abarongoye leta y'u Burundi hamwe n'abandi bategetsi bafise uruhara muri politiki y'u Burundi kugira ngo barabire hamwe ukuntu ibiganiro bidakumira byotangurwa hamwe n'ukuntu inteko zijejwe gukingira abarundi maprobu zorungikwa mu Burundi mu gihe leta y'u Burundi yo zemera. Ikintu mwibaza ku munyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu yofasha abarundi muri iki gihe n'ikihe, ikintu mwifuza kwizo ntumwa zigizwe n'abategetsi bo mu rwego rwo hejuru borangura mu rwo rugendo rwabo n'ikihe. Twatumiye abashinyantahe babiri uyu munsi bagiye kudufasha kwishura ibyo bibazo, eka n'abandi banywanyi muri radio ijwi ry'America mu ofisi ibibazo canke ivyiyumviro mushikiriza mushaka kudutelefona mukoresheje ya nimero WhatsApp. Iyo nimero nayo akaba ari 001 202 4411 93 1. Ndasubiramo 001 202 4411 93 1. Uyu munsi rero nk'uko twari ko turavuga twatumiye abashinga nayo babiri bagiye kudufasha kwihweza urwo rugendo rw'abatetsi bakomeye mu Burundi. Turi kumwe na Ildefonse Rugema, tukaba kandi turi kumwe na Pascal Nduwimana. Ildefonse Rugema akaba ari umurundi ashiri imbere inyungu z'abarundi bose atakuvangura, hakaba na Aime Pascal Nduwimana akaba arongo ishyirahamwe ry'ibikorwa kinyafurika vy'impungenge vy'impuhwe muri mbabarira. Mwiriwe neza abashinga ntahe mwese turi kumwe. Murakomeye,
turashima Imana.
Ni vyiza cane gose. Nkuko muvyumvise rero uyu munsi haritezwe urugendo rw'umunyamaga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu mu Burundi. N'urugendo rukomeye cane gose, umutetsi nkuko mubizi n'umutetsi akomeye cane gose. Hanyuma mu bintu vyigeze kuvugwa hakaba havuga ko hariho n'izindi ntumwa zizorungikwa mu Burundi, ntumwa zo mu rwego rwo hejuru abatetsi twavuze. Mu mugambi rero akaba ari ukumvisha leta y'u Burundi ko inteko zicungira abarundi eka zikingira abarundi izoba zikenewe, ariko icyo tuzi nuko leta nayo nyene icyo gihe yageze gushikiriza icyo kibazo ivuga ko abatetsi bahuriye muri Ethiopia ya Addis Ababa bashoboye kujijuka ko izo nteko abatetsi b'u Burundi bavuga ko batazemera batazishaka, bakaba bavuga ko abo batetsi rero ubwo rugendo rushobora kuba bajanywe n'izindi ntumbero yo gufasha nyene mu gikorwa cyo kugarukana amahoro mu Burundi. Nashaka bwa mbere na mbere dutangure kuri mwebwe mushya ntahe Ildefonse Rugema kuri urwo rugendo, ikintu mwibaza ko umutegetsi arongoye ishyirahamwe mpuzamakungu ONU Ban Ki-moon yofasha abarundi muri iki gihe n'iki?
Ego murakoze kuduha ijambo. Ego twibaza yuko umunyamahanga mukuru arafise ikintu yoterera kuko arafise uruhara mu bihugu byose byo ku isi bifite ingorane, arafise ijambo ashobora gushikiriza. Nicyo gituma n'izi ngorane z'u Burundi atoba sindabibazwa, aricyo gituma nibaza yuko yobagize urwo rugendo kugira agire intererano y'ukubaka intererano yo kugira abarundi bumvikane kugira uburundi buronke amahoro.
Muribaza ko muri iki gihe hariho abarundi Rugema nk'uko mubizi bavuga ko ikibazo cy'abarundi ari ikibazo cyotorega umuti hagati y'abarundi nyene, muribaza ko umutegetsi avuye hanze ashobora kugira icyo afashije abarundi ku bwabo batariko eka batagarukanye umutima wo kumvikana?
Ego meze twama twabishikirije ingorane z'u Burundi n'abarundi bonyene bazizi, ni twebwe abarundi twategereza kumvikana, kandi n'ubu turacafite icyizero cy'uko inyishu ishobora kuva mu barundi bonyene, mugabo wabonye amahanga bakaza nkumbure baza kugira nkivyabona kugira barabe gusa yuko twumvikanye nkuko twama tubivuga murabona mu Burundi n'ukuri ibintu aho bigeze ibyo z'ukuzerinze turondera abaza kutwumvikanisha byerekana neza yuko tutizerana dufise ukuntu ingorane zacu tudashobora kuvugana ukuri ngo turabe ingene ubwa mbere zidushikira hanyuma turabe isoko ryazo hanyuma dushobore kwicara tuvugane turi abarundi twenyine tuvugane ingene twokura izo ngorane zama zikurikirana kuva turonse independance igihugu ntikiraronka amahoro y'ukuri amahoro arama twama turonka ubuhengu rw'amahoro hakama hazi ingorane bituma abarundi basubiranamwo hanyuma rero ivyo bintu byama bidushikira nitwebwe abarundi nyene nta mwansi twagiriza umunyamahanga dutera umwansi w'Uburundi n'abarundi bonyene nico gituma rero aha naho turiko turavuga yuko ubuhoho murabona yuko bigize no kugwego go hejuru harinze haguruka umunyamahanga mukuru wawe ni hagahaguruka abakuru b'indi bihugu murumva aho nibaza yuko turiko turashika ahantu tuvuga tuti aha byanse ntahandi tuzokunguriza aha rero nicyo gituma ndiko ndasaba umurundi wese afise uruhara arabatwara arabagwanya intwaro bose bashira imbere inyungu z'igihugu bashira imbere inyungu z'abanyagihugu bavuge bati reka twicare by'ukuri twumvikane bareke gushira imbere inyungu zabo za politiki kuko izo nizo byamye by'iki gihugu abanyepolitike bama bagira ibiganiro by'ukumvikana gusa kugira abagabo ibibanza bya politiki muri iki gihe dusabye abafite uruhara muri izi ngorane abanyepolitike abatwara igihugu abamuri opposition bavugira igihugu twikure ko amenye abatwenzi kubona bitunanira kumvikana turi abarundi twenyine aha rero nibaza yuko icyo cyo twoshira imbere cyane cyane
murashikirije ikibazo gihambaye cyane rwose cyo kwikura ko amenyo y'abatwenzi kamwavuze ko n'abansi b'abarundi ari abarundi ubwabo icyo ni cyumviro gihambaye cyane rwose muza kudusigurira neza ariko imbere yaho reka tubaze n'umushyira ntahe Aime Pascal Nduwimana nawe nyine atubwire ikintu yifuza ko umunyamagambo mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu Ban Ki-moon yufasha abarundi muri iki gihe agize urugendo mu Burundi
ego bo twebwe ubwa mbere je turahuza n'uyu muvandimwe twebwe turanezerwe n'uyu muzo w'uyu mushitsi n'umushitsi bwa mbere akomeye cyane kandi n'umushitsi wo kubaha twebwe natwe bikaba bidushimije ko biri muri bimwe twamwitse ko turashikiriza turakeneye ko aba bategetsi cyane cyane ko batokumva ibivugwa ku maradiyo cyane ku maraporo amwe amwe atangwa twavuga tuti ibyo baziza ko bo kwishikira bakira biri ingene tubayeho bakirabira abarundi ingene bameze bakishikira no kuri tere ibiro biratunezeje cyane twebwe turanezerewe no kumwakira kandi twebwe twasabye abarundi ko bomwakirana ugweze kuko ni n'umushitaje no kutugendera mu bihe bidasanzwe aha mu gisagara turamwiteze ko ijambo ryiza turamwiteze kuko twaramubonye no muri 2010 yaraje araraba arivugira arabona ndayaga n'abategetsi n'amashyirahamwe rero turanezerewe kubona aje ngaho iwacu nk'uko uyo muvandimwe avuze turakeneye yuko baza na cyane cyane ntabwo byari byiza yuko aba bantu barinda kuza turi abarundi zari ingorane z'iwacu zari ingorane twicara hamwe tugatorera umuti nk'uko avuze gusa nuko abarundi tutavugana ukuri atakwicara hamwe ngo turatandukanya ko ari bitoya
Aime Pascal
n'ibiduhuza ariko gusa turanezerewe no kumwakira
namwe ndababaze ikibazo nabaje umushyira ntahe Rugema abategetsi bavuye hanze barashaka kugira icyo bafashije mu gihe abarundi bonyene batarajijuka ko bateza kwicarana ikabagaheba kudadaza no kutihanganirana.
Ibi ni nuko bimenya yuko nkuko nabatogokuru baravuze kwa amazi masaba no Kongo atigera mari nziro nta munyamahanga azoza kuzoterera umuti kino gihugu cyacu. Ni kibazo cy'abarundi twebwe tuzokwicara hamwe tubitorera umuti mugabo turabashaka ko badushyigikira bakaduterera mugabo ahanini ni ibibazo by'iwacu cyane tukamenya mbega ibi biva kuki y'amatora abaye ko hama hadi ibintu by'akajagari y'amatora abaye kuva muri 61 tugajaza 93 2015 na 10 ku kizamaruku. Ibi rero birazi cyane cyane ni ku barundi bwacu, ariko rero twebwe turashaka abantu banyamahanga ko baza badushyigikira ariko kandi batadutamika ijambo batadutorera umuti mugabo naje nkatansaba abarundi ko bokwiyugurura ntihagire ubushira imbere inyungu ziwe cyane cyane kandi tukamenya ko aba baharanira ibyicaro babikiranira sito ku banyamigambwe nabo kandi bakamenya ko bovavanura n'abanyamahanga banabahenda ngo bisamu ngo bashireho imigwana cyanke batera abandi. Ni mu gihugu cy'iwacu turacyubaka kandi by'ukuri nk'uko uyu muvandimwe avuze birababaje cyane. Ni ukuri turifuza uru rugendo
akama muteye Pascal Emi Pascal ko gushira imbere inyungu z'abanyagihugu na kamona idefense rwema yatenye ne kwibutsa kwa nyapolitiki bose ku mpande zose ibyo bogira byose boshira imbere inyungu z'abanyagihugu. Muri aka kanya turafise abanywanyi radio ijwi rya Amerika nabo nyene bariko baraterera ivyumviro eka bafise nibibazo bashikiriza. Turi kumwe na Alain mwiriwe neza.
Mwiriwe bujyabisa bakuru.
Yego, murafise icyumviro, murafise ikibazo?
Yego, ndafise icyumviro nterera kuri buzo ubunyamabanga bukuru wa Nations Unies Active Togedera.
Yego.
Togedera bibiri bikomeye ko nta kintu aje bibaza kumitegeko byinshi kugondoza Perezida Nkurunziza namukikije kugira ajye mu biganiro pana nyanze nyakuri ibiganiro bihuza abarundi koko kuko ababipari babisangiye bicare hamwe batoreye inyishu kuko abantu baguba bapfa kandi hari amasezerano twigeze abarundi basinye bakemeranya ko bagiye kubaka Uburundi kandi amasezerano araba ariko Perezida Nkurunziza yahisemo guhoyaga uko atayakurikiza.
Murakoze Alain, reka tuje no kwa Justin nawe nyene ico cyumviro cyanyu abashingantare turi kumwe ndabasaba bagire icyo bakivuze ko ariko nagomba na Justin dushikirize ikibazo cyo cyanke icyumviro cyo. Justin mwiriwe neza murafite ikibazo, murafite icyumviro?
Je ne nk'icyumviro nterera no
yego
je mu bisanzwe ko n'abandi bavuze tukambira otra chimo cyane ku kumuzo wa na kuabani kimono mukuru cyangwa mu Kongo ni mu Burundi cyangwa Burundi muri nage Burundi gogarijwe n'ama n'amuvuga ni ibazo bya politike byinshi n'ubwishimo mbere utandukanye hanyuma nkavuga nti nkuko kandi ayivuze natumikeze ko tuvuga ko ituze kuko ahagarariye ibihugu byose twavuga byo nko ku isi n'umuntu arire umutekano aje kugura amahoro umutekano n'ubwo byo ku isi kandi n'ikindi kivuga kiti kigenda komeye ubwa mbere twibuka inyuma y'amatora imbere y'uko amatora aba bagize kuvugana na Perezida Nkurunziza ku telefone ikibazo cyerekeye ikibazo cyaryuye intambara cyerekeye amatora hanyuma inyuma haraje intumwa nyinshi ziratuma mu Burundi zirasubira inyuma muri mose rero hagezeho aho tuvuga ko ari amahirwe ya nyuma cyangwa basabwa rero ko ba mbere abategetsi b'u Burundi bakoresha umutima bakeneye kuganira n'abandi batavuga rumwe kandi mbere ntubona batavuga rumwe nyine bose bakoresha umutima bakajya hamwe ariko cyane cyane tuzasaba yuko twizere yuko yoteri yitsure leta y'u Burundi cyane cyane kugira ngo yemere kuganira n'uwo wese hanyuma tugasaba ko amahoro yaboneka mu Burundi hanyuma nk'uko abandi bavuga gatoya nyine bavuga nti abarundi ntibitege cyane ayo bashumba makungu kuko ubwo uko biri kose ati mu gushaka ku Barundi umunyamanga mukuru n'ahabwa amajambo nayo batari gitsure nta kidoshoboka ndabasaba yuko rero bose bakoresha umutima ariko cyane cyane twize yuko ko biri kose leta y'u Burundi kudataza ifise uno munsi cyangwa ejo aho bishyira hamwe bakaganira no mutegetsi kuburengera ngo bidogira icyo bihinduye
Je suis un peu plus de temps. 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 Je suis un
ego me nibaza ko muri rusangi hariho ibintu byinshi duhuriza ko mugabo ikigora nibaza yuko ari kubishira mu ngiro murabona neza yuko iyo tubuze ngo hasiganiro no kugira turabe byukuri nibande bagiriranira ibiganiro nibande baserukira barundi kugira bagira ibiganiro duhe amahoro aho niho hari ikibazo urumva rero mu gihe abo twi abadutwara abaserukira imigambi itavuga rumwe na leta muri ico gihe iyo bo nyene ku ruhande rumwe umwe adadaza ati jewe singanira ati ubundi nandi sinshaka kukubona aho niho hari ikibazo murumva rero uko twebe tubyiyumvira kandi tubibona nibaza yuko uruhande rwose rwogira icyo rurekuye hakaba konsesiyo kunywa bivuga mu Gifaransa umwe wese akavuga ati aha ndaretse kudadaza reka ndabe ingene nugura umuryango ujye tutavuga rumwe turabe ingene twicarana tuganire aho ntibari kibazo
idefense hari
agomba kuvuga ngaha hari byo twohanura abatwara hari n'ibyo twanura abagwanya leta murabona imvugo ihari muri izi ninjyane kuko abantu barapfa abantu barangaye abantu bari mu mabohero ninjyane ziri mu Barundi ni kugira turabe ingene ibyo bintu byohagarara
il defense rw'Imana ntaguciriyemo hariho imitahe yasohowe na leta y'u Burundi ekano mu cyikiriza manza kizigenza u Burundi yo guhagarika abategetsi bamwe bamwe ariko iyo mitahe nibaza ko yavuye mu nzira ibyo nibintu bishobora gufasha kubwanyu
ego me iyo ni intambwe ntuca ni intambwe nibyo naho yo bari ntoya mugara ni intambwe turabyumva ariko twibaza yuko leta y'u Burundi yoraba ingene irushiriza ngaho kuko urumva abantu ego nivyo baravuze ko badakurikiranwa mugabo baracari mu mahanga ikintu twibaza yuko leta yokora gikomeye nico uko yoraba ingene abantu bahunze bagaruka mu gihugu bakumva yuko bashobora kugaruka mu gihugu atabwoba bafise ataco bashobora kuba ivyo turabona ko bikigoye mugabo ahantu rero twebwe twovuga kandi nivyerekeye izo nteko ziva hanze mu gihugu bambe ziva hanze zije gukingira umutekano w'Abarundi aho rero nibaza yuko ari leta isha idashaka ko izo nteko ziza iyo nyene yogira ikindi kintu gituma abantu bizera yuko hari umutekano mu gihugu
ariko ntaguciriye mu kandi mu kanya gato reka ndagusabe inyishu ngufi mushenye rugema hariho nawo muri senare ariko amatwa dusumira ntibashikiye izo nteko
ibaza yuko ni izo nizo nagirashikiye ko abarundi bose bibaza yuko inteko mvamakungu zogira ico zifashije igihugu nibaza ko bihenda cyane ico kizo ari kimenyeso cuko uburundi turiko turata ukwigenga turiko turata niyo independence data naho tuva mu trifist ibyo ibintu byo kuzana inteko zihanze mbega iyo ko tubizi mu bindi bihugu y'inteko mvamakungu zinjiye mu gihugu kugira zihave bimara umwanya ungana gute ibyo bamaze gukora byerekana yuko bahashitse ingorane zitore inyishu n'izi aha rero no hanura abantu bipfuza yuko inteko ziza mu gihugu yuko ico kintu atari cyiza ahubwo twoshimikira kuri ibiganiro bibe hanyuma turabe yuko ibiganiro byananiranye abariho turondera izindi nyishu kungorane zacu
ego mereka
dushyire imbere ibiganiro by'abarundi ico nico kintu dushyire imbere
ego reka tubaze mushana Aimé Pascal Ndubimana nawe nyine agira icavuze ko byashikirijwe na Alain na Justin Alain avuga ko abategetsi bogondoza ubutegetsi buhari muri iki gihe hanyuma na Justin akaba yavuze cyane cyane ashimikira ku biganiro Aimé Pascal mwanya ni gwane
ego nariko ndibaza ko muzamura duha umwanya ungana ariko ubunye turagerageza gutebutsa ariko mpereye kuwabajije mbere hari ijambo avuze ngo nibaza ko ngo bogondoza leta iryo jambo ryo kugondoza sinibaza ko tujyumva kumwe kuko ugondoza umuntu aba yanse ikintu cyose ariko mugabo ugeze ubunye leta idekirategura n'ibiganiro biriko birabera no mu ntara zose kandi yarateye akamo yuko umurundi wese ahawe kaze ko yoganira kandi kindi naco leta ishiri imbere nuko ibiganiro by'abarundi bose gusa umuntu avuga ngo yogondoza ngira nuko aba akeneye yuko hazamwo abandi ngira ngo yoba akeneye kumva mugabo kugeza ubunye leta twebwe turayitahura kandi twarabonye kwifite ishyaka rihagije cyane ryo kuganira ahubwo twebwe twosaba yuko aba batumire baje aba bashyitsi baje aho bw'ubwoko bodoza ino miharigwana ko yoshira ibigwanisho hasi ko boza ngo twubakire hamwe twese kuko ibintu byo kugwana ibintu byo kwica abantu siyo solution hanyuma iyo umuntu avuze ibintu by'ibiganiro byo kuyaga cyane nta kindi kintu na kimwe kicoba atari ukuzoganira rero twebwe turavuga ko buganira mugabo ndumva umuntu avuga ati nibagondoze leta yama ibisigura ikavuga neza ati kumbure twebwe turashaka ko twoyaga n'abantu ati mugabo kandi nibatandukanye ati n'ubutungane umuntu afise icyabazwa abazwe nk'ubunye maze iminsi numva abagira ko bagize kudeta bakavuga bati mbega abandi bari ino ko bahanywe ko baciriwe imanza ko bafunzwe none abahunze nabo nibo ati
Aimé Pascal ndabasabe mumpe inshungufi ngufi ikindi kibazo Pascal ikintu muri iki gihe murazi ko mu biganiro ari guheberanira ikintu mwosaba leta y'u Burundi muri iki gihe ni ikihe kugira ngo ibiganiro bigende neza ikintu mwosaba batavuga rumwe na leta ni ikihe
twebwe kubwa leta turanashimira Imana ko bagabanije twarusaba abantu 15 ko bakuye ino mitahe yabo iyi n'iyindi ntambwe kandi twarabonye ko bafunguye amaradiyo amwamwe iyi n'iyindi ntambwe kandi noneho turashima kuko baravuze bati udafite ikintu wese yagira natahe iki turagishima cyane hanyuma kubagwanya nabo aba batera aba bahisemo inzira yo kugwana aba turababwira tuti ni imyumvire y'uko intambara atanahamishikana shendofe ni kuzoganira kandi twebwe ntitwabasaba by'ukuri ko borinda kuzofata ibigwanjo kubunye intambara imaze imyaka myinshi twarabibonye turabasaba ko bokubitiza agatima ntembero ko boza ngo tuganire hanyuma twebwe turatunze turafise ubutunzi turafise amazi turafise inzahabu turafise byose hanyuma tukabisarikanya neza
egome Pascal Mukanya turagaruka kuri icyo kibazo tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo Ijwi rya Amerika isamiranye i Washington DC mu Kirundi mu Kinyarwanda turi kumwe n'umumenyesha n'umunywanyi w'iradiyo Ijwi rya Amerika Emmanuel Miriweneza murafite icyo mushikiriza ku bibazo turi ko turashikiriza urugendo rw'umunyamabanga mukuru wishyiramo mpuzamakungu mu Burundi ikana n'urundi rugendo rwitezwe rw'abategetsi bakomeye bo hejuru bo muri Afurika murafite ikintu mushikiriza
twagomba tubasabe nk'abategetsi kubwira barakurikiza impanuro z'abantu nyine babakurira kandi ikindi nacyo twagomba dusabe burya ego twagomba dusaba ibiganiro kugira ashobore kuganira bahuze hanyuma natwe abanyagihugu bishobore kuronka amahoro nk'ubu mu Burundi nkatwe twe tuba mu gisagara cya Bujumbura ikiro cy'ifu cy'ubududu bugegeze ku mafaranga 1500 urumva twebwe turamerewe nabi cyane nicyo gituma twasaba kugira ibiganiro bihabe hanyuma twebwe abanyagihugu turonke amahoro.
Murakoze Emmanuel kucifuza n'icyumvira mushikirije rekana ho tuje ku mushya na Elvisa. Elvisa niriwe neza?
Niriwe neza ndabaramugije ku Juya America.
Niriwe neza murakomeye?
Ego turakomeye byo bunyene.
Ikibazo cy'icyumviro ku byo turiko turashikiriza?
Icyumviro nashaka gutanga nuko aba bategetsi bariko ba bigora bagendera Burundi nuko bashakira ineza Burundi n'abarundi hanyuma ico de nasaba leta nuko yokumviriza impanuro ihabwa kuko nimba yitwa kwitwarira abarundi bose itwarira abarundi bose bari mu gihugu
cy'Afrika. Urashaka kuzimya radio Emmanuel? Urashaka kuzimya iyo radio yawe ni Elvisa? Elvisa urashaka kuzimya i radio?
Ego ego najimije.
Okay. Bandanya unyarutse
hanyuma rero leta eme Pascal yakaravuga ngo ijambo ryo kugondozwa kugondozwa no kubwira umuntu kamwumvisha ko kinatumva kugira ashobore gucumba no kumvisha yo leta ko itegezwa kuganira n'abayigwanye kugira ngo aya maraso y'abarundi yigora seseka ahagarare ntibyoshe kumva ko abana b'igihugu baguma bagandagurwa bicwa bunyamaswa twaratwumva hicwa ibikoko navyo nyene kubera bagomba kubifungura ariko ni twabigunze aho abantu bapfa leta ukamenya nta na kimwe ibibonamo abana b'abarundi bariko barapfa abana b'abarundi bariko bapfa mu gihugu abana b'abarundi bariko barapfa hanze mu makambi y'impunzi kandi dufite leta ivuga ko yatowe n'abanyagihugu ni yemerero iganire abantu abarundi twibagira nigoga abarundi turazi ko twari tumaze imyaka 10 mu mahoro kubera twagiye arusha bakumvikana uko ni igihugu cyo twagwa ingo gituma rero n'ubu leta niyemere iganire nabo batavuga rumwe hanyuma bagira icyo bashitse ko abarundi tube mu mahoro abarundi dusubire ku mirimo wega abarundi uri bari ku mirimo n'uri kwiye ku mirimo ajya rumva Bernard n'uri ruguru ntagira cyefo cya ruguru turakeneye ko leta yo n'abayiwanya bajya ku ntebe bakaganira abarundi twese twaronka amahoro atamututsi tutinubana kuko je nibaza ko igihe kiriho kirarenga.
Yego me
niyo rero leta y'Imana ikibanza cy'ikiganiro nubwo ko izo biri kirarondera iraguye abayigwanya kandi abarundi twese tuzohona.
Murakoze Elvis ku mpanuro mutanze. Impanuro Elvis atanze nico kimwe n'impanuro Emmanuel yatanze, bose bakabatera kamu gasaba kuhoba ibiganiro kugira ngo abarundi baruhuke. Abarundi cyane cyane abahungiye mu bihugu byo hanze aravuga ko amerewe nabi kandi igihugu gishobora gutunga abanyagihugu bose. Ivyo rero bagasaba ko hoba ibiganiro abantu bakumva impanuro bakabateye akamu cyane cyane leta y'u Burundi ko yokumva impanuro. Mushyantahe Defense Rugema mwashikirije ikibazo gihambaye cyane rwose kivuga ko umwasi w'abarundi ari abarundi ubwabo. Murashaka kudusigurira neza mukatubwira icyo mushaka kuvuga?
Egome murakoze. Icyo nshaka kuvuga ngaho nico abarundi twese twibonera. Murabona nkuko nabivuze nuko abarundi twama dushaka gutorera inyishu ku ngorane zidushikiriye muri uwo mwanya nawo nyine ntitunabikore, ariko izi ngorane zo gusubiranamwo kw'abarundi zo kwicana kw'abarundi nizitanguye ubu ngo nukubera haje manda ya gatatu canke sinzi ibintu byo kwicana byarabaye mu myaka yahera. Murazi neza yuko ubwicanyi bufatiye ku moko bwatanguye 1965 birabandanya 1972 1993 wumva abantu baraja mu mashami inganda ziratikira ku mabarabara ibiki n'ibiki ubu naho murabona ibyo turimo. Urumva rero iyo mvuze ni abarundi nibo bansi bonyene mu gihugu cabo n'ibintu biboneka ni nacu gituma rero twebwe tuvuga tuti abarundi nibicarane bavugana ukuri bavugane bati mbega ko twama turiko turajyana biva kuki uwizo njyane zintavana ko biva kuki ubu tugiye kumara imyaka 50 turi muri ibyo murabona neza yuko iyo abarundi bariko barasubirana bariko baricana ikibabaje nuko hama hakoresha ugwaruka uwo gwaruka leta ikoresha ugwaruka rwabo ugwaruka nago rugomba ku rutumvika na yuko igihugu cabo mu kaga agafata ibigwanisho izo niko byama bimeze
muravuze ikibazo gihambaye cyane rwose mushana defense muvuga ko haheze imyaka 50 abarundi bariko bararyana ni nk'ikibazo na Emmy Pascal nawe nyine yashikirije avuga ko mu gihe cyose yabaye amatora mu Burundi yavuze 61 93 2005 eka 2010 Emmy Pascal murashaka kudusigurira neza namwe ikintu mwibaza ko gituma izo ndyarenze kuguma zigaruka gihe cyose cy'amatora niki akanya gatoya cyane Emmy Pascal
ubwambere kuba dukoronije ko batazemera ko umuntu ko yokwitorera abanashaka uko turaze kuva kera iyo abazungu iyo babonye ko muri twebwe ko twagomba ikintu cyo gutera imbere barakora ukuntu ngo badusubize inyuma rero uyu muvandimwe ikintu cyiza aravuze ati ni mu Barundi ubwacu ariko kandi natwe birakwiye ko twoca ubwenge ko twobona ubuvuga ngo ni kubera ngo ikiringo ibisivyo ibisivyo namba nagomba makanya nkagatoyi uraje ngo ni kiringo ngo catumye bino bintu biba uyu numugambi wari warateguwe kera kandi wari warateguwe n'abazungu kandi ukumva ko banashizemo ibintu by'amafaranga nka menshi cyane kuko uraje aya matora baye Abarundi ntibakora ko ikintu bita ibyirizwa shingiro ntajyo bahinduye namba ari kugacura mu bihugu bya kakalere bamwe mbere barakuyeho ibintu by'ibiringo baravuga bati perezida niyitwa Lirazorinde adegererayo ndetse n'uwo banaduhaye ngo adodufashe uyu wa Uganda imyaka amaze ngira ngo ivyo turabizi nimutubwire yuko muri abona aka kajagari kabaye abazungu ngo bagomora abantu bavuga amadeklarasyon iki uyu muvandimwe rero namenye yuko ko yari pla yari yarateguwe cyane kuva kera mbere ibindi
byatanguye muri ko muvuga umushana he rugema avuga ko ingwa neza barundi yari z'abarundi namwe muvuze ko ari z'abanyamahanga ico ni kibazo tugaruka ko tukakiganira neza cyane gose mukanya gatoyi Pascal makanya Pascal makanya nabasavye ko mwoza mutorandira cyane gose turafite munywanyi wi radio ijwi rya America Bosco mwiriwe neza murafite ikibazo turiko tuvuga cyane cyane ku rugendo rw'abategetsi bakomeye mu Burundi uyu munsi nk'uko twabibabwiye hitezwe umunyamanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu Ban Ki-moon ikintu mwibaza ko yurangurira abarundi niki
icya mbere ubona cyo ndamwitezeho kuko na mukuru we yaraje arashika mu Burundi ijya mukenyezi arongoye iyo nama
urya niwe mukuru wiwe
ndavuga urongoye inama nkuru kuko ni umusekereteri rero
urugendo umutegetsi akomeye wo hejuru mu ishyirahamwe mpuzamakungu n'uyu mushinga ntahe ahavaza mu Burundi uyu munsi
uwo mushinga ntahe jyewe icyo nosaba reka nsabe abarundi kuko nibo bazokemura ikibazo kiri mu Burundi ndavuga gute Burundi akahise kabwo iminsi yose hakeneye guhuza abantu bahuza bakeneye guhuza iyo ariho abantu badakeneye guhuza naho babashinga ntawe bameze gute ntibazoke muri icyo kibazo rero nashaka sabe abarundi ho nyene baje hamwe mbesabe na perezida akubita inkoni ngufi arabe bagiye abanyepolitike bari hanze baje hamwe baganire ikibazo cy'u Burundi kuko nta wundi muntu azoza atorera umuti ikibazo cy'u Burundi abanyamahanga bo burazi yuko iyo bananiwe bakoresha ingufu nazo ntizubaka zirasambiwe icyo nosaba rero uwo munyamabanga nuko yamwumvisha akagerageza ukugene bogira ikigongwe na cyane cyane abagiriza ibyaha bakabanza bagakugwa ko ibihano babagiriza cyangwa bagatenze uri kugira ngo hirya y'ejo baganire atawikeka ubundi kuko ubu abanyamahanga bari bahungiye hanze bikeka leta nayo ikaca ivuga iti nabo baje bogira ibinibi akabaza bakajya hanze bakumvikana ndamusabye rero agerageze amugijure kuko igihugu cy'u Burundi urabona ko kirimo akajagari akaratanguye kandi ndabona ntaki ubona kimaze kuba kuko utwara abanyagihugu nayo batwaye umutekano.
Egome murakoze Bosco reka dubaze na umushanahe bidege biregende nawe nyine agrica tubwiye mwiriwe neza.
Mwiriwe neza mugenzi.
Akazina kawe ni gute? Katubwiye neza.
Ndiwe nitwa Biherengende.
Biherengende muego dore ku ijambo mutu he ndushikirize kibazo mufise canke icyumviro.
Yego ibibazo ufite ni byinshi birarenze igipimo sinzi uko no bivugira nga nkabimara.
Ufise akanya gatoyi cyane rwose mu munota umwe uduha nk'ikibazo kimwe cyane bibiri.
Ndiwe nzura bukongeza ubukoze.
Duga ku ijambo.
Hanyuma.
Yego.
Uratwumva
duga ku ijambo nyarutse.
Ndiko ndabumva nagira mbare message kwa mutwa mumvije gihe cyose nukuvuga yuko umuvyeyi mwiza mu rugo atunganiriza abana biwe bose nta numwe atagura uranegeraga mugenzi.
Yego duga ku ijambo ndakumva.
Hanyuma urumva Aime Pascal yari karavuga twe turamwumva hahengamiye nareke guhengama atanawe nka yaninde y'umukinyi umukinyi waninde yigeze gukina hanyuma gakina ninde avuga ati yarasa abahungu babiri umuhaye byeri akarubaza guhitongo utarose bya byeri akatamubwira ati ni umwana mugabo ntacafise hanyuma undi atacafise amaze kuronka akamuhereza impuzu akamuhereza ibirato agasubwa ati aho niwe mwana usumbye wa wundi ahubwo usumbye umwe mukuru agateza kumuhereza namwe yari yahereje mukuru we.
Vuga mu majambo atomoye Biherengende yavuze iki kikwereka ko yegamiye ahantu ukaje gato
Aime Pascal rero nagerageze ave umuntu w'imvuga kuri avuga ukuri kuko ikidahinduka ku isi ni jambo ry'Imana n'ibindi byose birahinduka mbega nk'ubihindutse ejo azovuga ngo iki ko twama twamwumvirije ejo azovuga ngo iki hanyuma rero uwo muzo wa Bankimuna agira aze nimba ashobora kuba yashyitse vraiment nashike naze ariko agerageze yumvishe yuko leta abantu barushe abarundi bararushe turarushe tumerewe nabi sibyo tumerewe nabi vraiment bagerageze bahure bavugane bagira ibiganiro byubatse igihugu apana kuguma basambura nyakubahwa nk'ubu bavuze yuko pasiyoni hatubegere nani za kamenge bategere nani ariko mugabo amakuru twumva bagerageze barapanga babataga isivero
moshena Biherengende reka ndabona akanya kari ko karatujana reka duhe ijambo Pascal Aime Pascal agire icyo yishuye ku bintu muvuze ko yamashikiriza afise aho yegamiye Aime Pascal amasegonda 30
uyo muntu ntiyatomoye avuze ngo sa hano ngo negamiye ntiyatomoye ibyo bintu biri vage iyari kavuga ibintu by'imigani ngume ngo aha umuntu ngo aha abana ngo umuhaye izeri ngo akamuyitongo ahanye twebwe turi muri demokarasi nta mutegetsi afise ibyaha umuntu ahubwo ubu ni twebwe duha abategetsi abatwara ubundi ni ukuvuga ko bahabwa n'amatora uwitabye amatora agatogwa hanyuma agatwara rero iyo ndi kumvuga yuko leta itanze ibintu by'ibiganiro birabonekana neza intara zose ni ku biganiro ngira ngo sinzi ibintu abakeneye kumva
tubibutse inshuti mwese ko muri kumurabandanya kumviriza iradio ijwi ry'Amerika risamiranira i Washington ndetse mu Kirundi mu Kinyarwanda turafite wundi munywanyi w'iradio ijwi ry'Amerika Adolphe mwiriwe neza murafite icyumviro murafite ikibazo mushikiriza ko bintu turiko turavuga byerekeye cyane cyane urugendo rw'umunyamanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu mu Burundi.
Ego nari mfise ikibazo amwe n'intererano cya mbere nagomba mvuge yuko jewe ku bwanje nko kuri urwo rugendo twava turonka umushitsi w'iteka banki y'imuni ku bwanje kabisa novuga yuko abarundi tubyitezemo akamaro gatoyi kuko tumaze kubona ingendo nyinshi z'abashitsi b'iteka baza baje guhanura canke gushikiriza ico kugwa hanini kugira amahoro ayongere kuboneka mu Burundi ariko kenshi tubona yuko ntacyo byungura nta ntibabaha ugutwi canke ngo babategere baba bakurikiza ibyo bahanura mugabo naho nyene nitwoca twihebura gose icyo twosaba nimba yo twumviriza canke batumva nuko bukomeza bahanura cyane cyane ibiganiro bibe kuko murabona umutekano mu Burundi si kirenga bakomeze kabisa bahanura leta y'u Burundi bita ibyo biganiro. Ikindi naco nuko ku bwanje nabo bavuga ngo ma probu nikenewe mu Burundi none ni kuki tuguma tubona aba ama grenade twumva ngo abantu bapfuye grenade zikubitwa hirya no hino ni kuki none abo bantu nimba bavuga yuko abapolisi babishoboye kurinda umutekano mu Burundi ni kuki abo bantu batabatuza bavahe inyegeje
ico kibazo ndakibaza abashyana turi kumwe gaha mushana Adolphe ico kibazo cyabe ndagishikiriza abashinga ntahe mukanya bagire ico bakivuze ko ariko nashaka dufate n'umushinga ntahe ku ngoma nawe nyene arindiriye ku ngoma muri be neza
yerewe
murafite icyumviro murafite ikibazo
ikibazo ni icyumviro byose biri kumwe
yego
ninahora ku ngoma ariko bihenze numva kimwe ikirundi kirabagora cyane ninahora ku ngoma wenda umva ko ikirundi bihenze bakimwe kibifata
iryo zina n'iryo bampaye uragize neza kuri mar ryose duga ku ijambo
okay murakoze ku ijambo
witwa ntahura ku ngoma okay duga ku ijambo rero
nyine murakoze ku ijambo
yego murakoze gushima
ubwa mbere nagoma nsime akanya mu mpaye sima n'urugendo wa banki nguna gize gwanyuma ariko gwa mbere ariko nibaza k'ingendo zimaze kuba nyinshi ngaha muri igihugu cy'u Burundi ari wavuze ati intagondwa ugabuze ngo Pascal ene nawe yavuze ati aha mu Burundi ntagondwa zihari rero nagira mvuge ni aha mu Burundi bugizwe n'intagondwa kuko rero nagira mvuge umugambi uri ku butegetsi yaba utari intagondwa niba bavuga yuko ibiganiro baba baratanze adakeneye kuganira n'abantu batari bari inyuma y'igihugu kandi bazi yuko aribo bari muri opozisiyo aribo bateye umudugararo none bashaka kutuganira n'abandi baravuga kandi ko hari ibiganiro biriko birabera hagati mu gihugu ibyo biganiro biriko bira hagati mu gihugu turashobora kwibaza biriko bihuza abandi nta munsi wa na rimwe turigera tumva batangaye interview y'ibiganiro icyo biriko birafata n'icyo biriko birasigura icyo bavuze ibyabyo ngo abanyagihugu bazumve
Mwishia na he na uhura kungoma, mwura koze kuri vizyo mviro ni vivazo. Lika tuishikilize mwishia na he tulikumwe tukwa tumihano. Mwishia na he Ildefonse Rugema Adolfo ashikilize kiwazo na kumengo nize ko urugo rugendo rwa wategetsi rugira ico vuyemo. Akaba kandi yavuze ko buryana za nteko mpuzamakungu maprobo zishobora kuba zikenewe kubera abantu birwarapfa amagrenade agumaterwa mu gihe umushinga ntahe ntahura ku ngoma wewe avuze ko hari intagondwa mu Burundi mu kanya gatoyi ivyo bibazo byose n'ivyo zimviro mu bivuga kwiki
egome kuri ivyo bibazo nibaza ko abantu tuguma tugarukana ibibazo bimwe mugabo ingene umuntu yobishura ivyo z'uko inteko zo hanze zitozoza izo nabisiguye ndavuga yuko abandi atari cyo cyo bicemeze yuko ingorane z'u Burundi zigiye guhera ta grenade yose bira guturika cyane iki murabona ibiba muri Somalia n'ahandi sukuvuga ngo baza guheza ingorane z'umutekano siko umuntu yobyumvira ahubwo n'ukuraba kure mukaraba igihugu kijemo inteko mvamahanga kigasangaho abasirikare b'igihugu muri ico gihe mwumva ubataye ubataye ubuntu ninde na nabo basirikare b'igihugu baba bariko basubizwa inyuma n'igihugu kiba kiriho kirasubira inyuma kiba kiriho kirasuzugurwa ndee nibaza izo nteko nkuko nabivuze umuntu abo banza bakarindira tukaraba neza yuko izo biganiro ari ico bishobora gushikako hanyuma tugahanura mu mpande zose ari muri leta ari muri iyo opposition tukaraba ikintu cokogwa twebwe ikintu tubona nuko nk'ibyo biganiro ibiganiro biba hagati y'abantu batumvikana ibiganiro ntibishobora kuba hagati y'abantu basanzwe bavuga rumwe muri icyo gihe rero twebwe tuvuga tuti leta niyubahuke yubahuke itumire abayigwanya abari bo baganira aho niho twaba tubona yuko ibiganiro bitangwa by'ukuri igihe twabona Nyangoma yicaranye na Perezida Nkurunziza tubonye Alexis Nduhije yicaranye na Perezida Nkurunziza n'abandi ba opposed aho twavuga tuti abo bantu n'ukuri ko bemeye bakicarana turiteze ko ari gishobora kuvamwo mugabo ndabona ngo banyamahanga baradinzwe twavuze yuko bariko barafasha kandi bariko barerekana yuko ingorane z'u Burundi zitegereza gutorwa inyishu mugabo inyishu y'izi ngorane
iteza irimo Barundi ego me Pascal namwe mugira ico muvuze mukanya gatoyi nkuko mushe ntahe idefense rwema bigize mu vyimvira vyashikirijwe n'abashinga nayo babiri Adolphe na Ntahura Kungoma
Jendi baza yuko iyo umuravuze ngo amagrenade ari karategwa ngo leta ni yatera nuko mwebwe muri yonye ku mateleviziyo twama turabona abayatera ejo bundi turatwa narabonye abisikanye baratubye ingene bigenda bizama byaciye ku mateleviziyo bakanasikanizwa mpo zabo bakanavugana bazitanga n'abashefu babo rero jesi nigera nkunda abantu banirengagiza ukuri bakahishira ibintu kandi twamatwana bibonye ibyo rero sivyo ikijyanye nacyo ni iby'inteko inteko twaravuze bikwiriye ko ziko atazoza twebwe turafite inteko zirakwiye kindi nacyo uyu muvandimwe avuze aravuze ngo byoba byiza ngo abonye ngo nka perezida ngo yicaranye ngo na Nyangoma na Sinduhije aha rero no kuvuga hari abantu murazi mwese uyu Sinduhije ko banamuvuze no mu maraporo yuko afise imigwi igwana ndetse no mu bafashwa hanye adafise abantu gwiwe rero sinumva jewe ndashigikiye ibiganiro byohuza opposition itafashe ibigwanisho ibyo turabyemera cyane iyi migambi itavuga rumwe na leta za iprona za FNL amizero izi zose za izindi nani mbere na Nyangoma kaza ubonye urumva kwa nidegenza ko
atamugaba
zaravanga
Eme Pascal icyo kibazo ni kibazo kidashobora guhera ngaha tuzonagaruka ko ariko ndabona umwanya uri kuragenda turafise abanyamanyi biradio ijwi ry'Amerika Vincent na Lionel turaza mukanya Vincent murafise icyumviro mwiriwe neza murafise icyumviro murafise kibazo
ego
mwiriwe neza duga ku ijambo
wete mbe sadara cha Bujumbura
ego
mbo twikire tubona ko munzo wo umutegetsi adasanzwe havaza
duga ku ijambo akanya karagiye mushira ntahe Vincent
bo nuko twabona yuko umutegetsi havaza akomeye adasanzwe nuko yogondoza Nkurunziza nakagwikiyo bagatekera bakagenda kuko ibintu ariko akorera abarundi birateye ubwoba n'isoni hamikini nashaka ngomba kongera kongera ngomba mbwire Eme Pascal ko ibindi byose ku isi bihinduka mu bwejo bw'Imana idahinduka aha henga mesura humba kare turahabona sinze nawe nyina kwe guhindura imyifatire n'ingendo
Murakoze Vincent reka tuhe n'ijambo umushyanahe Lionel. Lionel mwiriwe neza?
Mwiriwe.
Murafite ikibazo? Murafite icyumviro?
Yego, twe turafite ikibazo. Turi mu buhungiro, twiteze ko ababanki n'abashyitsi bari ko badasizere ko badoza hari icyo bagiye kunganira abana b'abarundi bari hanze y'igihugu. Alo,
yego, duga kwijambo, turakumva.
I'm not sure if you're a good person. Kwebele kwa tutama hiko mwereka kufuga saba niba jemo tangi niba jemo kandi nayo maratio mbukuru ya tukwebke nituvijeme lalio maratio mwame ni mitu ya bubagi ya mwe mpanga kwebele kwa tutama hiko mwereka kufuga saba niba jemo tangi niba jemo.
Murakoze Lionel, reka duhe ijambo abashyanahe turi kumwe ngaha. Emi Pascal, dutangure kuri mwebwe mu kanya gatoyi umunota umwe mu ishuri. Ikibazo cyabajijwe na Vincent ikanicyumviro avuga ko abatetsi bakwiye kugondoza, hanyuma bakaba kandi bagarutse ku cyumviro cyashikijwe n'undi avuga ko muba muriko muhengamira ku ruhande rumwe. Mushyanahe Emi Pascal, tugakwiye ijambo umunota umwe.
Jewe ndi baza kuhumbu kura kumva, iyo mbuga ni ndabugi sukuri, noni yu munavuzati wakoti pta hahanwe, imbana hengamiye hehehe. Iyo munavuzati nivahane abichanyi, noni ni mbuga butunga hane, jewe simhengamni rero, jewe nabibuzeneza, nivaganire na opposition. Ariko muga umuntu yakoze ibyaha nahanwe, jewe simhengamni. Rero ndibaza umuntu arirengagiza ukuri, kandi jewe kuvuga ngo nzohindura ukuri nimwe nukubonye uwakoze ibyaha hanu, hanyuma ukaza bumva abantu ngo leta iriho ntihana twa, hanyuma bati ntibabahane, hanyuma ngo barahengamye. Twebwe turemeza neza yuko nk'umuntu avuze ngo naze agondoze ngo perezida agende ngo na leta agiwe agendene, kandi yaratowe afite manda ya senka. Ibyo ntitukibivuga, azogenza igihe umuntu avuga ati ibyo yavuze akibishoboye azohakurwa na bamutoye. Umuntu avuze rero ngo nagondozwa agenda urumva ko ari iyindi mvugo isobetse. Abarundi rero twebwe turashaka ko abahunze baza ko tubana turabasubiye.
Egome Emi Pascal, Emi Pascal de Cadena Kanya umushana y'i defense nawe nyine agira icavuze, hari cyumviro cyagumye kigaruka cyo kugondoza ubutegetsi cyashikirijwe nabo turi kumwe abanywanyi Vincent na Lionel. Ivyo muvuga kwiki?
Egome twebwe tubona yuko aho kuza turavuga imvugo bituma tu tuguma muri ivyo nyene byo guharira, nibaza yuko hageze yuko twoza turavuga tuti impanuro twoha abatwara n'izi impanuro twoha abagwanya leta n'izi kugira barabe yuko buhuza bumvikane. Urumva rero jewe ndavuga nti nko ku ruhande rw'abagwanya leta kwanka manda ya gatatu ivyo kwanka manda ya gatatu mu bisanzwe n'icyari cyaha yari imvugo ya demokrasi y'umuntu afise uburenganzira bwo kuvuga icyo ashaka. Mugabo inkurikizi y'ukwanka hanyuma ukaba wifata ikigwanisho kugira urwane kubera iyo manda ya gatatu, ivyo ni bibi. Ikindi nacyo novuga ku ruhande rwa leta
akanya kasana kariko karagenda mushanahe
manifestation cyangwa kwerekana
yuko kugira amahoro, kandi ibyo bibazo nibaza ko tuzobigaruka ko kubera akanya katujanye isaha irakwiye. Nashaka kugushimira cyane rwose ku kanya watoye kugira ngo witabe ikiganiro. Turagushimiye nawe mushanahe Emi Pascal Nduwimana. Turashimiye abanywanyi bi radio Ijwi rya Amerika bose baduteye akamo. Turashimiye na ingenieur yadufashe mu higa byuma hamwe na Fatou Kalala yadufashe kwegeranya ikiganiro twabashikirije. Mu kanya rero turashikiriza amakuru ariko aravuga mu Burundi nko mu minota mike 20. Turabifurije umugoroba mwiza, mugira amahoro mwese.